Uite că la guamagara mita me, izgujeririmu guamagara oe, wara yo bigeze kuremu byaha byinshi, umvise ijwi ry'imbabazi n'ubuntu, mwitabe vuba,
mwitabe vuba,
ni wowe uhamagarwa, uhamagarwa,
uhamagarwa.
Ufite urukundo no kwihangana kwinshi, arahamagara mwitabe vuba bwangu, umwuka warakuyobora genda vuba, mwitabe arahamagara mwitabe.
Amagarwa,
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 amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagarwa, amagar